Tuashimile kumandanya kumviliza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 I Kigali na 93.3 I Karongi ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe ndi muri studio ya gatanu. Umugambwe w'abademokrat aha muri Amerika warayisozereye inama ya urukokoma ni inama ari mazimisi Chicago.
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth.
Uyu vice-president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris muri make yemera abarepublikane ko bazobahagararira amatora nka kandida president agira ati inkuru y'umuntu wari we wese irashobora kwandikwa gusa mu gihugu c'igihangange ku isi ndemeye ubusabe bwanyu bwo kuba president wa Amerika. Ikigega mpuzamakungu citaho abana ku isi UNICEF mu mfunyafunyo gihangayikishijwe n'umuvuduko w'ubwandu bw'ibihara by'inkende mu karere ka Afrika y'Uburaseruko n'ubumanuko Uburundi buzi imbere mu bihugu bivuga ngo ubwandu bwinshi. Ishami mpuzamakungu riharanira gateka kazi na muntu Amnesty International gagiriza Leta y'u Burundi guhohotera abatavuga rumwe nayo. Sudani yasubiye gutegwa na kolera idonidiwa no makuru yose arimo na intambara y'u Burusiya na Ukraine ni mukanya isase musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Eka makuru ya tutu ya here muvyo amagara y'abantu Gabon yatangaje umuntu wa mbere yafashwe n'ikiza c'ibihara by'inkende uwanduye yahora muri Uganda. Mugenzi wacu je ni Mukankusi atugire kumuriri wino nkuru.
Abashinzwe by'ubuzima muri Gabon bavuze ko umugabo w'imyaka 30 y'amavuko wasanganywe iyo ndwara yaravuye mu ruzinduko rw'ibyumweru bibiri muri Uganda aho yahuriye n'icyo cyorezo. Ministeri y'ubuzima ya Gabon yanavuze ko iki gihugu gikomeje kuba maso kubera virusi itera iyo ndwara y'ubushita bw'inkende kandi ko irimo gukaza ingamba zo kubuza iyo ndwara kwinjira mu gihugu. Yongeyeho ko irimo gutegura uburyo bwo gucunga indwara mu gihugu hose no kuyipima. Mu gihe ubushita bw'inkende ari indwara imaze imyaka 40 izwi ubwoko bushya bwica kurusha mbere kandi bwandura vuba buzwi nka clade rimwe b bwatumye abarwayi b'indwara biyongera muri ibi bihe bya vuba.
Ejo ni Mukankusi urakoze ivy'ibihara by'inkende turabigaruka ko mu gite cyacu cano makuru igite cya kabiri aho tuza kubabwira uko vyifashe mu Burundi ariko tukiri ku rupapuro rw'ibiza. Sudani yasubiye gutegwa na kolera mu kwezi guheza ico kiza cari cahitanye 28 ejo ni
uko imvura igwa mu bice bimwe na bimwe ni nako abantu bakomeza guhunga intambara imaze amezi 16 mu gihugu ibyo bigafasha indwara gukwirakwira. Guhera ku itariki ya 22 ukwezi kwa 7 ubwo iyo ndwara yatangiraga mu gihugu abantu 658 barwaye kolera muri leta 5 nk'uko Shibo Sahbane umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima w'emesi muri Sudani yabitangaje Reuters iPort Sudan. Sabani yavuze ko kuba ibikorwa remezo byinshi by'ubuvuzi bidakora mu gihugu cyangwa byarasenywe no kuba abakozi bo mu buvuzi baragabanutse bitewe no guhunga intambara byatumye kane n'ibice 3% by'abarwayi bapfa. Uyu muyobozi yavuze ko uyu ari umubare uri hejuru ugereranije n'ibindi byorezo. Yakomeje avuga ko abantu bagera mu 200,000 bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara yakorera. Intambara hagati y'ingabo z'igihugu n'umutwe utwara gisirikare wa RSF watumye abantu bahura n'ibibazo bikomeye aho abarenga 10,000,000 bahungiye imbere muri Sudani no hanze y'imipaka yayo. Ubu iki gihugu gihanganye n'ibyorezo 5 harimo n'iseru. Ministre w'ubuzima Haitham Mohamed Ibrahim yavuze ko abantu bagera ku 12,000 barwaye kolera kandi ko iyo ndwara yishe abarenga 350 hagati y'ukwezi kwa 12 umwaka 2023 no kwa 5 2024. Yongeyeho ko nta cyorezo gikomeye cyabaye mu myaka 9 yabanjeje intambara. Icyorezo cyakorera kiriho ubu kibanze muri leta ya Kasara n'iya Gedaref zakiriye 1,100,200 bateshejwe ibyabo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ayintambara yo Burusiya na Ukraine ibitero bishasha Burusiya bwagavye muri Ukraine byahitanye abasivili 8 bo muri ico gihugu hibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ejo ni mukankusi.
Polisi ya Ukraine yavuze ko ibitero byisha abantu babiri mu ntara ya Sami mu majyaruguru y'Uburasirazuba bw'igihugu. Guverineri w'intara ya Kharkiv mu Burasirazuba ihana imbibi n'Uburusiya Olev Snegbov yavuze ko abaturage babiri baguye mu gitero. Uyu muyobozi yavuze ko inkeragutabara zanavanye umurambo mu bisigazwa by'inzu yashimwe n'ikindi gitero cyabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru. Guverineri w'intara ya Donetsk Vadim Filaskin yatangaje ko hari undi muntu wapfuye mu gitero cyagabwe muri ako karere. Uburusiya bwakomeje ibitero byabwo byo kwihemura mu ntara ya Donetsk ari nako bigerageza kurwanya ibitero bya Ukraine byo kwitabara mu ntara yayo ya Kursk yo ku mupaka. Ukraine irimo guhungisha abantu bo mu mujyi wa Pokrovsk no mu bice bibuzengurutse. Ni nko mu birometero 10 uvuye aho imirwano ibera, aho abayobozi bavuga ko hakiri abantu 50,000. Naho mu mujyi wa Kherson uherereye mu majyepfo wabohojwe muri 2022 ariko ukaburaho ushobora kugerwaho n'ibitero by'Uburusiya. Abantu babiri barapfuye abandi 5 barakomereka nk'uko guverineri Alexander Prokudin yabitangaje.
Ijwi rya Amerika no makuru yose yijya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Tuyahere mu Burundi kigega cha ONU citaho ineza y'abana ku isi UNICEF mu mfunyapfunyo gitewe impungenge n'umuvuduko w'ubwandu bw'umugera witiriwe ibihara by'inkende muri Afrika y'ubuseruko niyo bumanuko. UNICEF by'umwihariko yivuga ko ababangamiwe gusumba abandi ari abana hamwe n'iyindi mirwi ifatwa nk'ikunze kubangamirwa n'ibiza muri yo harimwo abagore n'abakobwa. Icegeranyo gishasha cha UNICEF kigira kiti Burundi nibwo buzi imbere mu bihugu bifise ubwandu ndubwinshi. Gushika itariki ya 20 uku kwezi abanduye bari bamaze kurenga 170 mu burere bw'ubuvuzi 49 bugize ico gihugu uvugamwo ubwandu ni 26. Abagore banduye ni bice 45 n'utundi duce 3%. Abana n'imiyabaga muri rusangi barenga ibice 60%, mu gihe abana bari munsi y'imyaka 5 banduye ari bice 21%. Mu cegeranyo cayo gishasha ijwi rya Amerika dufitiye kopi UNICEF ibandanya kuvuga ko abana ari umuce uri mu kaga kubera abadi basanzwe babangamiwe n'indwara y'agasama ibandanya kwiyongera mu Burundi. Kubwa UNICEF agasama mu bana bo mu Burundi kiyongera bivuye ku ncancu bataronswa. Ico gigega ca ONU cita abana kigaca cemeza ko hakiri ibiriko birakorwa mu Burundi kugira ngo ubwandu bugabanuke ariko kikagwa kigira kiti naho hari ibiriko birakorwa. Burundi buri mu bibazo bitandukanye birimo ikena ry'ibikoresho vyo gupima imiti ukudahana amakuru akwiriye ngo abanyagihugu bayaronke ikiguzi c'ivyankenerwa kiri hejuru n'ibindi n'ibindi. UNICEF ikavuga kandi ko ikindi kiraje ishinga ari ingaruka urwaruka n'abana bandura ibihara by'inkende bahura nazo gukumirwa mu kibano kurabwa nabi no guhagarika amashuri n'inyigisho. Abagore n'abigeme muri rusange kubwa UNICEF hambavu yo kubangamirwa n'ico kiza bari mu kaga kuko ari bo babwirizwa kurwaza no kwitaho abo mu miryango yabo igihe banduye. UNICEF ikavuga ko amafaranga ikeneye vyihuta kugira ngo itabare ababangamiwe ari 16,600,000 n'500,000 vy'amadolari ya Amerika. Ico gigega ca ONU citaho abana gisozera cemeza ko abamaze kwandura mu Burundi muri rusangi barenga 200,000 abo barimwe abo mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda, Kenya na Afrika y'Epfo, ariko Burundi buza imbere mu karere kibiyaga vya karere ka Afrika y'ubuseruko. Tukivuga rero kuvyikiza cibi hara vyinkende ubushikiranganje bujeje amagara abantu mu Burundi busaba abanyagihugu kwikingira cyane. Ibindi kuri no nkuru na Thierry Ndayishimiye.
Ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu busaba abanyagihugu kwirinda mu gukaraba intoki, kutaramukanya mu ntoki ndetse no kutagwana mu nda. Naho biruko iyo ugeze mu bice bitandukanye na cane cane mu gisagara ca Bujumbura, ubona abantu batabyubahiriza nk'uko abakunzi bacu babyiboneye. Abaramukanya ndetse bakanasomana barabikora ku mugaragaro, kandi hari n'abagenda bafatanye mu ntoki n'ibindi. Umushikiranganje Ridwine baradahana ajejwe amagara y'abantu mu kiganiro aherutse gutanga mu ntango z'indwi yamagariye abanyagihugu kugwanya ico kiza nkuko bagwanije COVID-19 kuko gifise umurindi munini.
Nukuri tugerageze twirinde iki kiza cakaranda, tushireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike, ku mafarmasi, ahantu hose hahurira abantu, ku masoko dusubire dusukure, dushiremo amazi hajya ku masoko abantu basubire gukaraba, kandi tubigire itegeko. Kuba twabigira muri COVID twasaba yuko mwadufasha guhimiriza gukaraba. Ni ingora z'imigera ziroroshe kugwanya kuko ni ugukaraba gusa, kudakorana, kudashurashura. Imaze gufata umuntu wa mbere yashurashuye, duca dusigara tuyanduzanya mu gukoranako.
Umukuru w'inama nkenguzamateka nawe Emmanuel Sinzohagera aherutse kwibutsa abanyagihugu kumvira ubushikiranganje ibyo bubasaba, kuko iyo ngwara idatujijwe ishobora gutuma Abarundi badashikira yambona kazoza bifuza. Yabishikirije aho yari yitabiriye ibikorwa byo guhimiriza gukora isuku mu gisagara cha Bujumbura.
Twabantu twumvira ibyo abajejwe amagara batubwira, batubwiye ati harageze ko mureka kuramukanya reka tubyubahirize, batubwiye ati dukarabe kenshi reka dukarabe. Kugira ngo bigende neza nuko umwe wese yumva yuko urugamba ari rwiwe.
Ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika habavuga ko ibyo basabwa abigoye kuko ikibazo cy'amazi gihangayikishije benshi.
Ntibyoroshe kugira isuku ukaraba ubunye n'amazi ntayahari, amazi aracikaguka ku bwinshi, siguro yuko n'amazi ukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba byoroshe.
Ayo mamesa yose bavuga mu gukaraba bakaraba amazi bakuye umuntu ashaka kumara tuti n'isomene.
Abo banyagihugu bavuga kandi ko mu ntwaro aribo bari bakwiye kubikurikirana kuko babivuga mu majambo gusa, ugasanga na kubishira mu ngiro guhari. Mu by'ubushikiranganje busaba harimo gushira ubukarabiro ahahurirwa n'abantu benshi, mu masoko, mu tubari n'ahandi hahurira abantu benshi. Ariko abanyagihugu twavuganye bavuga ko atabusanga amazi yo gukaraba.
Nahimiriza hera hateye ikiza no mu masengero ahantu hahuriye abantu benshi, warumva ariko baravuga ati mwirinde mukarabe.
Kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru no kuvuga baca hose,
yumva bisaba yuko kwabaho inzego zibijeje
iyo ndwara ya karanda ifata vuba ariko ikibonekeza cyane mu minsi 14 umuntu yanduye. Muganga Eme Uwimana yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara zifatira mu maraso, avuga ko ibimenyetso bya mbere umuntu agomba kwitondera ari ubushuhe bwinshi no kugira amasumbi. Uku ni kabisigura
afise ibimenyetso by'iyo ndwara na cyane cyane nk'ubushuhe buza, hanyuma akagira ibintu by'amasumbi cyane atavyo yahorana, umuntu arashobora kwibaza yuko ari iyo ndwara. Ni ibyo bintu bya mbere bitangura imbere yuko haza bijya bintu by'uruherehere ruhera ku maso ariko rushobora no gushikira n'ibindi bihimba byose by'umubiri, na cyane cyane ku bihimba byihishije birondoka mu mugongo, ku maboko no ku maguru.
Abantu batandukanye barimo n'umuyobozi mukuru wa INSS, ikigo kijejwe gutegekaniriza abakozi, General Major Emmanuel Miburo, asaba abakoresha kurinda abakozi babo mu gushiraho uburyo bwo kwirinda aho bakorera.
Guhamagarira abakozi na cyane cyane abakoresha ko bokingira abakozi mu bibanza by'akazi iki kiza caduteye.
Iyo ndwara kandi kugira ngo umuntu yafashe avugwa kire ashobora kumara ukwezi kose, ariko aravugwa kandi bigatwara uburyo bwinshi kuko habaho kubanza kumisha ibiherehere biba byuzuye ku mubiri ndetse n'ibyo abajyamye ko buri munsi baca babita. Umushikiranganje Ridwine baradahana agasaba abantu kwirinda kuko kuvura umuntu yafashwe bigoye cyane bikanatwara amafaranga menshi.
Nukuri ingwara na karanda nyene abantu basohoka mu bitaro inyuma y'ukwezi indwi zitatu, nukuri batubitwara amahera menshi cyane, turaboza tubogisha amaserumu. Mwibaze
nk'umuntu turashaka kumwogesha amaserumu arenga 10 ku munsi ajya amaserumu ya solution sale hanyuma tukasha tumushyira ko bya bindi bimwe dushyira ko abantu bahiye framazine kugira ngo turabe kubikomere byo kuma bityo birazinze cyane amashuka ajyama kumva ajyama ku bintu dusha duta ni ibintu bizije gose n'ukuri tubifate nk'ikintu gikomeye mu gihugu
kugera kugenekerezo rya 16 uku kwezi kwa munani mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura mu makariti abiri gusa ya Kinama na Kamenge honyene hari hamaze kwibonekeza abantu barenga 45 banduye iyo ndwara ya karanda k'inkende. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Terive ndayishimiye urakoze mu Burundi kandi ishamwe mpuza makunguri haranira uburenganzira bwa muntu Amnesty International gashize habona hapo yerekana ko abaharanira gateka kazi na muntu babangamiwe. Amnesty International itanga uturorero ku myaka 4 heze president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi abanshi bapfungiwe ubusa abandi baricwa ndetse abandi baraburirwa irengero hamwe n'abahunze igihugu. Amashamwe amwamwe ari ku rubuga avuga ko ibiri muri ico cegeranyo atari vyo ikino cegeranyo ro turacariko turagicisha kwa maso muraza gukurikira inkuru yuzuye makuru yacu yo mu gitondo. Tuje tubandaniriza ha muri America haba demokrate baraye basozera inama yabo rukokoma. Vice President wa America Kamala Harris yaremereye kumugaragara uko azohagararira umugambwe we nka kandida mu mwanya wa president. Umenyesha makuru Temistocle Mutijima aragaruka ku vyingenzi vyaranze inama rukokoma ba demokrate yari maze imisi 4 ibera mu gisagara ca Chicago.
Ubwo yafataga ijambo risoza inama rukokoma y'ishyaka ry'abademokrate yari maze iminsi nibera mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois, Madamu Kamala Harris yakirijwe amashyi n'abarwanashyaka bahagurukiye icyarimwe.
On behalf of everyone whose story
ni izina rya buri wese nkuri ishobora kwandikwa gusa mu gihugu cy'igihangange ku isi, nemeye ubusabe bwanyu bwo kuba perezida wa Amerika.
I accept your nomination.
Vice President wa Amerika yagarutse kubyaranze ubuzima bwe bwite ndetse n'inshingano yakoze nk'umushinjacyaha, asobanura uburyo byamwubatse mu bushobozi bw'umwihariko bwo kurinda inyungu z'abanyamerika. Uwahoze ari President Donald Trump yise ko wagamije inyungu ze bwite, ahari naho yahamagariye abanyamerika gukoresha amahirwe amatora y'uyu mwaka bahaye bagategurira hamwe icyerekezo gishya batarebye ku mashyaka cyangwa amatsinda babarizwamo, ahubwo bakabikora nk'abanyamerika.
We are charting a new way.
Turimo gutegurira hamwe icyerekezo gishya kituganisha ku hazaza hafite urwego rw'abafite ubukungu bwo hagati no hagati rukomeye kandi rwaguka, kubera ko tuzi ku rwego rw'abafite ubukungu bwo hagati na hagati rwamye ari ingenzi cyane ku iterambere rya Amerika. Kubaka urwo rwego rero bizaba intego nyamukuru y'ubuyobozi bwanjye.
Kamala Harris, umukobwa uvuka kumwimukira w'umunyajamayika n'uw'umuhinde, yabaye umwiraburakazi wa mbere ndetse n'umuntu ufite amamuko muri Aziya wemeye guhagararira ishyaka rikomeye nka kandida perezida. Naramuka atowe kandi azaba abaye umugore wa mbere utorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijambo rye ryamaze iminota 40 ndetse n'inama rukokoma y'abademokrate muri rusange biboneka ko byari bigendereye rubanda nyamwinshi y'abanyamerika yose atari abamushyigikiye gusa basanzwe baragaruwemo intege n'izamuka rye nyuma y'aho perezida Biden aretse kongera kwiyamamaza. Muri iri jambo rye yababuriye ku ngaruka zabaho mu gihe baba batoreye Trump indi manda.
And we know what a second Trump term
is. Kandi rero tuzi uko manda ya kabiri ya Trump yabimeze, byose bikubiye mu mushinga wa 2025 wateguwe n'abajyanama be ba hafi. Byose hamwe bigamije gusubiza igihugu cyacu inyuma mu bibi byahise, ariko nka Amerika ntituzasubirayo.
Madamu Harris yagarutse ku byaranze ubuzima bwe uko yabaye mu nyubako ntoya ya Paritoma mu burasirazuba bwa San Francisco arerwa hanini na nyina ubwo ababyeyi be bari bamaze gutandukana. Yasobanuye uburyo yarezwe kandi n'inshuti n'abakozi bo mu rugo bamubereye umuryango kubw'urukundo. Agaruka ku kazi kose yakoze kuva ku kuba umushinjacyaha mukuru wa leta, umusenateri na n'ubu ari vice perezida, Harris yagize ati: mu kazi kanjye kose nagize umukiriya umwe rukumbi, umuturage. Naho kuri Trump we yavuze ko ibyo yagiye akora byose yagiye abikora mu nyungu z'umukiriya umwe gusa ari we ubwe. Muri gahunda ashyize imbere mu bijyanye n'umutekano mu gihe azaba atorewe kuyobora Amerika, Madamu Harris yijeje kongera ubufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wo gutabarana wa OTAN. Yavuze kandi ko igihugu cye kizakomeza gufasha Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'u Burusiya. ni mugihe G Defense uyamamazanya na Trump nk'uzamubera vice president atorwa we yakomeje kwibaza kenshi ku nkunga ya Amerika kuri Ukraine. Vice President Kamala Harris kandi yasezeranyije kuzakora ibishoboka byose mu kurangiza intambara ishyamiranyije Israheli n'umutwe wa Hamasi ishobora gutandukira karere kose. Muri ijambo rye risoza inama rukoko mayishyaka ry'abademokrate, Madamu Kamala Harris yashimiye President Joe Biden yavuze ko yagejeje igihugu ku bidasanzwe.
Joe, I am filled with gratitude. Your record is extraordinary.
Ibyo wagezeho ni bidasanzwe nk'uko amateka azabigaragaza. Kandi imico yawe ni intangarugero. Njye na Doge turabakunda wowe na Ji. Kandi turabashimira kuri buri kimwe mwembi.
Ubwo Biden yatsikiraga mu kiganiro mpaka na Trump mu kwezi kwa gatandatu, Harris yakomeje kumushyigikira kugeza ubwo yanzuye kwivana mu irushanwa. Abifashijwemo no kuba President Joe Biden yaramaze kumwemeza nk'ugomba kumusimbura, Madamu Harris yongeye guhuriza hamwe ishyaka ry'abademokrate bashyigikira kandidatire ye. Ibi byahise bisubiza rudubi byo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu byabonekaga ko Trump asa nk'uri mu mwanya mwiza wo kuwegukana. Avugana n'abamushyigikiye nyuma yo gushyikiriza ijambo rye, Kamala Harris yagaragaje icyizere cyinshi ariko abakangurira gukomeza kumwamamaza cyane nk'aho bakiri inyuma.
Temisokle Mutijima, urakoze kuba wadushiriye iyo nkuru y'ijwi ry'Amerika yose mu Cyongereza mu Kinyarwanda. Mushobora gusubira kwisanga kuri wezitata kaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Tukuvuga ku vya Amerika rero, umugambwe w'abademokrate uri kuravuga cyane ku nyandiko yitwa Project 2025, ni nko kuvuga umugambi 2025 bawitirira kandida w'umugambwe w'aba Republican Donald Trump. Ariko none Project 2025 ni giki? Nivyo mugenzi wacu Thomas Kamirinda dufasha kuraba mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zisobanura ibijanye n'amatora y'uno mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Project 2025 ni igitabo cy'impapuro 922 cyitwa nanone mu yandi magambo y'Icyongereza 2025 Presidential Transition Project, ni nko kuvuga umushinga w'inzibacyuho wa president. Wanditswe n'amashyirahamwe arenga ijana y'abantu bagendera ku matwara y'abasokuruza. Abenshi cyane muri bo bahoze mu nzego z'ubutegetsi zo hejuru ku gihe cy'ubutegetsi bwa Donald Trump kuva mu 2017 kugera mu 2021. Umuhuzabikorwa wabyo ni umuryango udaharanira inyungu witwa Heritage Foundation, ufite icyicaro gikuru mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Uyu muryango uvuga ko ufite ubutumwa bwo gutekereza no guteza imbere politiki zishingiye ku mahame y'ishoramari ryisanzuye, gouvernement iciriritse mu bunini, uburenganzira bwa buri wese, indangagaciro gakondo nyamerika n'igisirikare gikomeye. President wa Heritage Foundation Kevin Roberts asobanura ate iyi Project 2025.
We are in the process of the second American
Revolution. Turi mu bihe bya revolusiyo ya Amerika ya kabiri. Nta maraso izamena niba abibumoso ariko babyemeye.
Abibumoso, Kevin Roberts avuga, niko abarepublikani bita abademokrate. Aba bademokrate nabo bakita abarepublikani abiburyo. Donald Trump yagerageje kwitandukanya na Project 2025, abanza kuvuga ko atazi icyo ari cyo, ubundi ati sinemera bimwe na bimwe byanditsemo. Nyamara umukuru wa Project 2025 Paul Danz yakuye inzira ku murima, ashimangira ko Project 2025 ikubiyemo ibitekerezo bya Trump.
He was president for 4 years, so many of the ideas are
yabaye president imyaka ine, niyo mpamvu ibitekerezo byinshi bituruka ku matwara ye y'ikubitiro bituruka muri manda ya mbere ya Trump.
Ngayo rero muri make amavu n'amavuko ya Project 2025. Noneho rero uyu mugambi ni iki? Abahanga muri politiki bawusuzumye neza bemeza ko ushaka gukuraho amahame yanditse mu itegeko nshinga yo gutandukana, kuzuzanya no kugenzurana kw'inzego z'ubutegetsi z'igihugu, arizo urwego nshingamategeko rugezwe n'umutwe w'abadepite na sena, urwego nyubahirizategeko rukuriwe na president wa Repubulika, n'urwego rw'ubutabera rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga. Bemeza kandi ko uyu mugambi uteganya ko Trump aramutse atsinza aya matora agomba kwigarurira abakozi ba guverinoma yo ku rwego rw'igihugu, bityo agomba kwirukana mu byibura 50,000 no kubasimbuza abambari be bamwunamira cyangwa batera ivi imbere ye. Aha bavuga cyane cyane abo muri Ministeri y'Uburezi igomba kuvaho burundu yose uko yakabaye FBI ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha no kurwanya iterabwoba mu gihugu no kurwanya kuneka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru USAGM gikuriye radio Ijwi rya Amerika. Mu by'ukuri Trump yaba ari nawo mugambi yari afite igihe yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye mu 2016. Icyo gihe yabivuze muri aya magambo.
If I'm elected president, we are going to drain.
Ni ntorerwa kuba perezida, tuzamaraho umwandu mu kidendezi Washington DC.
The swamp in Washington DC.
Nkuko mubyibuka Trump yaratsinze mu 2016. Ageze ku butegetsi koko guhera ku itariki ya 20 y'ukwambere 2017 abakozi bamwe na bamwe ba guverinoma barirukanwe. Abashushubikanijwe hanze igitaraganya umunsi umwe muri USAGM harimo abayobozi b'amashami yayo ane: Middle East Broadcasting, Radio Free Asia, Radio Free Europe, Radio Liberty na Open Technology Fund. Hejuru y'ibyo abahanga mu bya politiki batsindagira ko Project 2025 iteganya n'ingamba zikomeye zo kunyaga uburenganzira bwa rubanda bwo mu ngeri nyinshi zitandukanye nk'ubwo kuboneza urubyaro, ubwo kuvuga ikikuri ku mutima nta nkomyi, ubw'itangazamakuru, ubwo gutora n'ubw'amakoraniro yo mu ituze no gukuraho imishinga n'ingengo y'imari byo kurwanya ibyangiza ibidukikije no kugabanya ibyuka bihumanya ikirere n'umwuka n'ubushyuhe bwugarije isi. Project 2025 iteganya kandi kwirukana abimukira amamiliyoni n'amamiliyoni batarabona ibyangombwa n'ibijyana n'ibyo byo kubirukana nko gutandukanya imiryango bivuze gusenya amategeko agenga abimukira. Urutonde ni rurerure cyane, impapuro 922 ntawazivuga mu munota umwe. Gusa banyirabyo bavuga ko ari byo Amerika by'umwihariko n'isi yose muri rusange bakwiye, kuko nyine bavuga ko Amerika igomba kuyobora isi yose. Ababirwanya bo bavuga ko ari ubuheza nguni bw'ikirenga bita fascism mu rundi rurimi.
Ikira hirya ariko mata niki winyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumurwa mana
shofe wenda unashaka kuri uwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo ndiye bugo
nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Royal.
Korero nchuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika abakundaga kino Combo Taxi ejo igice saa 12:20 nimuze mutangwe kugira ngo muzokurikirane igice kizoba kigezweho. Ico gihe kandi mu makuru azobagezweho tuzogaruka ku vya rapport y'ishamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International yashize ahabona yerekana ko abaharanira agateka kazi na muntu babangamiwe mu Burundi. Amnesty International itanga uturorero ku myaka 4 heze President Evariste Ndayishimiye agiye ku tegetsi abanshi ivuga ko bapfungiye ubusa abandi bakicwa ndetse abandi bakaburirwa irengero hamwe n'abahunze igihugu. Iryo shirahamwe mpuzamakungu Amnesty International ice ku mushakashatsi arikorera Rachel Nicholson yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ribabazwa n'abaharanira agateka kazi na muntu bagipfungirwa ubusa. Iyo nkuru rero tuzoyigaruka ko ejo bikunze no mu gatondo turaza kubacishiriza ko agace gato. Mu Burundi kandi ikigega cya UNICEF ineza y'abana UNICEF giteye impungenge n'umuvuduko w'ubwandu bw'umugera witiriwe ibihara ubandanya kuduga abanduye baza kugeza bamaze kurenga 170. Ababangamiwe ni cane gose abana. Ubwo bwandu buravugwa no muri Gabon yatangaje umuntu wa mbere yafashwe n'ikiza c'ibihara vy'inkende wanduye yahora mu rugendo muri Uganda muri Sudani naho ikiza cakorera nico kibangamiye abanyagihuga no makuru yose mushaka kongera kuyasanga yuzuye kuri wezi 3 akaburungu radio ya Truvewa akaburungu comedian ninahaje yariteka ntangire na kanyamuneza kuri jewe ko kubana namwe muri no makuru nashikirije ndi muri studio ya 5 nshimira abayagize mu ruhara Nadia Taha na ingenieur Justin twari kumwe muhinga bw'ivyuma Etienne Karekezi yaraduhagarikiye ekipe y'uno mugoroba twe mitubifurije kugira weekend nziza murara haryana hatarya naharara umwansi ahanje turaba turi kumwe ejo mu makuru yo kumugoroba.